VOA. Iyi ni Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Louise Bigirimana, ndabaramukije.
Ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ubutumwa bwa Maison Shalom bwari ni ubutumwa bw'uko twebwe twashaka ko atamwana n'umwe yosubira kubura ababyeyi kubera ingwano.
Uwo ni Margarita Barankitse, umuyobozi w'ikigo Maison Shalom mu Burundi cyita ku mfubyi n'abana bahuye n'ibibazo bishingiye ku ntambara, ubwo yasabaga umuryango w'abibumbye gufata iya mbere mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Ubundi bwato burimo impunzi 600 bwibiye mu nyanja Mediterane ku nkombe za Misiri. Amahanga hakomeje kuvuga ko amasezerano yo guhagarika intambara muri Syria yubahirizwa. Muri Carolina ya ruguru, polisi ikomeje guhangana n'abaturage nyuma yaho yiciye umugabo mwirabura kuri uyu wa kabiri. Ayo rero namwe mu makuru tubagezaho mu buryo burambuye mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yahere muri Misiri. Abajejwe gutabara bariko bararondera mu mazi yo ku nkengera ziba hari Mediterane. Ku ruhande rwa Misiri havugwa ko ubwato bwari butwaye impunzi n'abimukira 600 bwibiye kuri uyu munsi wa gatatu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Misiri yatangaje ko abantu bashika 29 bamaze kumenyekana ko bafuye, mu gihe abandi 150 bamaze kurokorwa. Ikinyamakuru ryo muri Misiri cyatangaje ko ubwo bwato bwari bumaze kugenda ibirometero 5 imbere yuko bwibira mu mazi hafi y'igisagara cya Rashidi, aho uruzi Nile rwinjirira mu ibahari Mediterane. Misiri nicyo cyabaye igihugu izo mpunzi zituruka muri Afrika no mu burasirazuba bwo hagati zandurukamwo zigiye kurondera ubuzima ku mugabane wa Buraya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira rivuga ko abantu barenga 300,200 bamaze gufa aho uyu mwaka ugeze ubu bariko bagerageza izo nzira zigoye. Abigaragambya batanye mu mitwe n'abapolisi barabuza n'uruja n'uruza mu barabara ni mu gisagara cya Charlotte muri leta ya Carolina ya ruguru muri leta zunze ubumwe za Amerika. Inyuma yaho umupolisi w'umwirabure yiciye umwirabure nkawe ejo ku munsi wa kabiri. Abantu bashika 200 barimo n'abapolisi 12 nibo bamaze gukomereka muri iyo myigaragambyo. Uyo mwirabure yishwe azwi ku izina rya Kate Lamont Scott. Igipolisi gitangaza ko yarashwe ejo ku munsi wa kabiri igihe abapolisi bariko barondera uwundi muntu baca babona uwo mugabo w'imyaka 43 avuye mu modoka afise inkoho baca babona kumurasa. Scott abaye mu Banyamerika amajana na babiri bamaze kwicwa n'abapolisi gushika aho uyu mwaka wa 2016 ugeze ubu, mu gihe 163 muri bo arabirabure. Umukuru w'igisagara cya Charlotte Jennifer Roberts yavuze ko abanyagihugu bakwiye kumenya ukuri kuvyabaye kandi ko amatohozwa yamaze gutangura. Tukiri muri Amerika, abakandida Donald Trump na Hillary Clinton bariko bahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu aha muri Amerika baracyafise ivyo badahuriza ko ku kibazo cyo kongereza umushahara ku banyagihugu babayeho ubuzima busanzwe mu bisagara byo muri iki gihugu. Donald Trump yabwiye abanyagihugu muri leta ya Carolina ya ruguru ejo ku munsi wa kabiri ko mu gihe yotorwa azokubaka ibisagara bigwiriyemwo abirabure bisa n'ivyashaje. ibiharuro vyerekana ko Hillary Clinton umukandida mu mugambwe wa demokrate yahoze ari na sekretere wa leta ya Amerika azi imbere ya Donald Trump ku majwi y'abirabure. Hillary Clinton avuga ko mu gihe yotorwa nawe azoshira ibice 10% by'amafaranga leta ya Amerika ikoresha mu banyagihugu ba Kenya, aho abashika 20% bamaze imyaka 30 mu bukene burenze urugero. Mwomenya ko kuwa mbere uza ariho abo bakandida babiri bazotangura ubwa mbere guhangana amaso mu yandi bishura ku bibazo bya menshi makuru ku migambi itandukanye bafitiye abanyamerika. Abategetsi ba Turukiya barabandanya gufata abayoboke b'umunyedini Fethullah Gulen yagirizwa ko ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi mu gihe abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bamaze gufatwa. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Turukiya yatanguye guserura amakenga ifise kuri iyo nyifato ya leta ya Turukiya. Ibiharuro bitangwa n'abategetsi muri Turukiya bivugwa ko abantu barenga 100,000 bamaze gukurwa mu buzima, abandi 60,000 batawe muri yompi kuva mu kwezi kw'indwi aho haburizwamo itembagazwa ry'ubutegetsi. Abahinga bavuga ko Gulen afise abayoboke baharurwa mu bihumbi muri Turukiya bafise amatungo mu budandaji mu mashuri y'abikorera utwabo muri ico gihugu. Leta ya Turukiya yavuze ko igiye gusambura ako kagwi kawo bagwiza tunga yagiriza ko bari mu bashikikiye gushaka gutembagaza ubutegetsi. Nawe Gulen asanzwe aba aha muri Leta Zunze za Amerika abandanya avuga ko ataruhara na rumwe afise muri uko gushaka gutembagaza ubutegetsi. Sekretari wa leta Zunze za Amerika John Kerry atangaje ko amasezerano y'amahoro muri Syria akwiye kurokorwa kwata ndege n'imwe yosubira kuguruka mu bice bimwe bimwe mu gihugu birimwo amatati. Avuga ko ivyo vyokorwa kugira bahe akaryo imfashanyo zishobore gushikira abanyagihugu. Yabishikirije mu nama yo ku rwego rwo hejuru mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano aha i New York. Amenyesha kandi ko ivyo bizoca bibuza Syria gukora ivyo yahoze ikora muri kahise aho yatera abanyagihugu yitwaje ngo iriko irahiga abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu.
Urakoze yaroze bigirimana kuri aya makuru. Iyi ni radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresha adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Turi no kuri site ya internet www.radioyacuvoa.com. Amakuru y'ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu Rwanda. Umujyi wa Kigali uratangaza ko uyu mwaka wa 2016-2017 uzarangira abatuye mu manegeka batujwe neza. Umujyi wa Kigali ubarura imiryango 20,000 ituye nabi, gusa kugeza ubu mu batuye mu manegeka nta numwe uzi uko bizakorwa. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ubwo imvura yagwaga ari nyinshi, hagiye humvikana abantu bahitamwe n'imvura mu mujyi wa Kigali. Abenshi ari abantu batuye mu mabanga y'imisozi, mu bishanga n'ahandi hadakwiye guturwa. Kuva muri aya mezi umujyi wa Kigali wahise utangira ibarura ry'abantu bose batuye mu manegeka. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu Busabizwa Parfait yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu umujyi wa Kigali wabaruye imiryango 20,000 ituye mu manegeka. Busabizwa yasobanuye abakwiye kwimuka baribo.
Hari abantu batuye hafi ya za ruhurura, usanga batujije nka metero 10 begereye cyane ruhurura. Akaba ari n'abantu batuye mu bishanga. Urumva mu mategeko dufite ntabwo ubundi abantu baba bemerewe gutura ahantu nkaho, ko ibiza iyo bigaragaye bishobora guhitana ubuzima bw'abantu. Cyane cyane nk'abantu batuye mu manegeka usanga uhaname burenze 30-40 abari ahantu habi cyane, niho twita high risk zone. Ari nayo mpamvu rero twashyizeho icyo gikorwa cyo kubanza kubabarura.
Ibi byiciro byabaruwe cyane cyane basanzwe babarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, n'ukuvuga abakene basanzwe bafashwa na leta. Niho umujyi wa Kigali uteganya kubakira amazu ahantu hamaze gutoranwa. Mu karere ka Kicukiro hatoranijwe hitwa Yabaraya, Nyarugenge ni muri Mageragere, ndetse na Bumbogo muri Gasabo. Umujyi wa Kigali uteganya kubaka inzu ku buryo mwizagiturwamo n'umuryango urenze umwe.
Ukuntu ayo mazu yakubakwa hagatuzwa abantu benshi kandi ahantu hato, birango mwarayibonye modele dufite nuko ari inzu imwe ariko irimo amazone. Ariko twebwe turibaza yuko twebwe tuzanarenza dushobora kugira ku mazu atandatu cyangwa amazu munani mu nzu imwe, byatuma noneho abantu batura neza kandi hakoreshejwe amafaranga make mu kubaka. Kuko nkuko mbabwiye turacyashakisha, ubu tumaze kubona ahantu twazubaka ayo mazu. Tugiye neza neza turebe koko abantu kubangana ababikeneye cyane cyane bihutirwa, ni naho tuzamenya ingengo y'imari, kuko ni igikorwa kimaze iminsi mike gitangiye ariko dushyiramo imbaraga nyinshi cyane.
Abatuye mu manegeka hirya no hino mu mujyi wa Kigali bagezweho n'abakora ibarura, ariko kugeza ubu nta n'umwe uramenya niba ari mu bazimurwa mu mazu mashya leta igiye kubaka. Babwijwe rya Amerika ko baje kubarura amazu yabo, nta kindi bababwiye uretse kwandika ku mazu yabo no kuyashyiraho ikimenyetso cya towa bisobanura mu Kinyarwanda ndakuraho. Kugeza ubu abo baturage ntago bazi kizakurikira iri barura.
Hari n'abaturanyi baduhamagara bakatubwira ngo twebwe baje badushyiraho towa, ariko ntago bajye bababwira n'uburyo bizagenda n'uburyo bazabimura n'uko bazabikora. Bo baraza gute bakavuga ati utuye mu manegeka, ntago twemeye kuturahangaha, bakahita bagushyiraho towa bakagenda. Nta muntu uzaho yerekeza, nta n'uzavuga ati bizagenda gute, mbese nta n'umwe banakubwira ngo iki giki niki tuzakubwira uvemo, mbese nuko kukubwira ngo tugushyireho towa ukwiyeranje ukagenda. Towa yaduteye ubwoba, none se ikibazo ni ikibazo gire, none se nimba bagushyireho towa urumva batakwirukanye ngo ugende kandi nta handi ngomba kwerekera.
Nuko uzakareba iki wambase ikinzu bakandikaho musaraba utukura ukigendera. Ikibazo nuko umuntu abatuye ariko ari kavukire yawo, urahavukiye urahasaziye uzajyashye.
Abaturage bashyiriwe ibimenyetso ku mazu yabo basabwaga ko bagomba kuyimukamo, kugeza ubu bamwe baracyari mu gihirahiro. Abifitiye batangiye gusana amazu yabo yasenyutse, ariko hari abandi bakicaye bategereje uko bizagenda. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ubukungu yabwiye Ijwi rya Amerika ko abandikiwe bose towa ku mazu yabo atari ko leta izabafasha kwimuka.
Umuntu utuye mu manegeka wese ntabwo ari we bazaha inzu. Utuye mu manegeka atuye mu manegeka afite ukuntu atuye mu manegeka nk'uko nabibabwiye, kandi ntawe bihuriye n'abantu batishoboye. Aho rero biratandukanye cyane, biratandukanye cyane. Nta n'uwo tuvuga ko tuzaha amafaranga, nta iyo gahunda nayo iriho. Icyo twebwe twiyemeje nuko leta izatuza neza abantu batuye nabi, kandi koko ubona ko babikeneye.
Umujyi wa Kigali uteganya kuba wimuye abatuye mu manegeka bitarenze umwaka w'ingengo y'imari ya 2016-2017. Gusa uyu muyobozi ntasobanura umubare w'amafaranga azakoreshwa muri iki gikorwa, ndetse n'abaturage bazatuzwa uko bangana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, urukiko rukuru rwakomeje kumva abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bashinja Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Uwari ku rutonde rw'abagira icyo bavuga kuri Mbarushimana yahakaniye urukiko ko nta ruhare guregwa azi muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Emmanuel Mbarushimana araburana ibyaha akekwaho yakoreye mu karere ka Gisagara yoherejwe n'igihugu cya Denmark mu Rwanda mu 2014. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Bwana Tarisise Musabyimana w'imyaka 43 y'amavuko ni w'urukiko rwumvise ku murongo w'abavuga icyo bazi kuri Bwana Emmanuel Mbarushimana ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu aburana n'ubushinjacyaha. Uyu ufungiwe muri gereza ya Karubandi butari mu majyepfo y'u Rwanda yagaragaye mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'amasogisi y'umweru mu nkweto z'umukara. Akimara kwemera urukiko ko yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha bya jenoside, umucamanza ukuriye inteko iburanisha Bwana Antoine Muhima yahise amwibutsa ko amategeko atemera ko yarahirira ibyo avuga. Yibukije kandi ko utanga amakuru ku byazi urukiko rudashobora kumufata nk'umutangabuhamya. Urukiko rwemeje ko ibyo avuga ari amakuru ruzasuzuma mu ica ry'urubanza rukazabona kuyafataho umwanzuro. Iyi mfungwa Musabyimana yemereye urukiko ko yarasanzwe azi Mbarushimana mbere ya jenoside. Yavuze ko amuheruka mu kwezi kwa gatandatu mu 1994 ko kuva ubwo bongeye guhurira mu rukiko, ariko akimara kumukubita amaso yahise amwibuka. yabwiye urukiko ko yabonye Mbarushimana ho mu kwezi kwa gatandatu ahetse undi mugabo kuri moto, uwo mugabo ari ufite imbunda ariko ngo atamenye icyo mbunda yaba yarakoreshejwe. Yabwiye umucamanza ko ubwicanyi Mbarushimana aregwa ku musozi wa Kabuye ku Gisagara butangiriye umutangabuhamya atarahari ku buryo yari bumenye ibyahabereye. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Jean Bosco Mutangana na Madame Charite Wibabara, uruhande rwiregura n'urukiko bagaragaje ko uyu mutangamakuru yivuguruza ku magambo amwe n'amwe. Mu nyandiko mvugo yakoreshejwe n'ubushinjacyaha mu mwaka w'2009 yemeje ko yumvanye Mbarushimana amagambo ahamagarira Abahutu kwica Abatutsi nta n'umwe usigaye ku musozi wa Kabuye. Aya magambo Musabyimana yahakanye yivuye inyuma, anavuga ko inyandiko mvugo y'ubushinjacyaha bwayimukoresheje burayimusomera ntibwayimuhango ayisomere kandi yarazi gusoma no kwandika. Yavuze ko mu kwezi kwa kane 1994 yabonye Mbarushimana ahantu hari hateraniye abaturage benshi bategura ibitero, ariko kubera yahise ahunga akava muri ako gace. Yabwiye umucamanza ko atamenye icyakurikiye ibyo bitero naho byaba byaragabwe. Aho yari yicaye n'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe, Bwana Mbarushimana yakunze kurangwa no gutega amatwi bucece ari nako yitegereza umutangamakuru. Yatsemba ibikubiye mu nyandiko mvugo yakoreshejwe n'ubushinjacyaha uregwa akazunguza umutwe gahoro, ubundi akabyinisha ukuguru kw'iburyo yitonze ari nako amwenyura. Urukiko rwamubajije ubugira kabiri ku bikorwa by'ababigaragaza uruhare rwa Mbarushimana muri genocide mu 1994, maze Musabyimana mu mvugo umucamanza yamubwiye ko ahindaguranya amagambo bigoye kumenya icyo urukiko rwasigarana. Akomeza gutsemba ko nta ruhare rwa Mbarushimana azi muri genocide. Yavuze ko amakuru menshi azi kuri Mbarushimana yakomora mu ikusanyamakuru rya Gacaca. Yabwiye umucamanza ko ku Gisagara ryatangiye mu 2002 mu gihe utanga amakuru we yafunzwe 2006. Mbarushimana yabajije umutanga hamakuru niba mu rubanza rwe rwamuviriyemo gukatirwa guhera mu buroko hari aho yireguye ahamya ko yaba yarafatanije n'uregwa mu gukora genocide. Musabyimana yashimangiye ko bitajyaga gushoboka ko avuga ibitarabayeho kandi genocide yarabaye atari kumwe na Mbarushimana. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide, nibyibasiye inyoko muntu, nibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari commune Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mugabo ari ku rutonde rw'abantu barindwa amahanga amaze kohereza mu Rwanda kuhaburanira ibyaha nk'ibi. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014. Umucamanza bwa Antoine Muhima yimuriye iburanisha ritaha ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 9. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Komisiyo ya Afrika ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ifatanije n'urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu byashyizeho ikigega kizafasha abagana urwo rukiko mu bijyanye no kwishyura ababunganira. Umuyobozi w'urwo rukiko yarusha havuga ko bari bamaze iminsi babonye abantu benshi basaba imfashanyo nk'izo zo kuburanirwa kubera ubushobozi buke. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru arusha.
Gushiraho ikigega gifasha abatishoboye mu kwitura sentare ya Afurika ijejwe gateka akazi na muntu ni imwe mu ngingo zikomeye Komisiyo ya Afurika ijejwe gateka akazi na muntu ivuga ko yashitse ko ni nyuma y'inama igira gatanu y'ugwo rwego hamwe na sentare ya Afurika ijejwe gateka akazi na muntu yari imaze iminsi ibiri iberi yarusha muri Tanzania. Icyegeye cyatwara iyo komisiyo avuga ko mu bihugu bya Afurika hari abantu benshi batagira uburyo bwo kwitura ubutungane mu gihe bahotewe n'inzego za leta. Maitre Soyata Mayiga aturuka mu gihugu cya Mali avuga cyane cyane abakenyezi abana n'iyindi migwi y'abatishoboye. Kubwiwe gushiraho uburyo bwo kubafasha gushikira ubutungane ni kimwe mu kubahiriza agateka kabo.
C'est fondamental parce que vous savez que déjà au niveau national les femmes par exemple ont des problèmes.
Ahagira ati ni kintu cankenerwa gose ati murazi ko no mu bihugu bisanzwe nk'abagore abakene abatishoboye bibagora kwitura ubutungane kuko birazimbye bisa amafaranga menshi haba kuriha abababuranira canke ibindi kuko kurigwa n'amareta byo bitabaho ibi biri cyane cyane mu ntara no mu bice by'agati mu gihugu ari naho hari abanyagihugu benshi imigwi y'abagore n'abana niyo bikunze gukora ko cyane raba namwe nka komisiyo ifite icicaro I Banjul muri Gambia Sentare nayo yarusha muri Tanzania birumvikana ko umunyagihugu mutoya bigoye kuhishikira ubwiwe canke kuronka uburyo bwo kuriha umuburanira murazi ko hari gihe dosiye itabikwiye baragutuma amasura ibyemezo n'ibindi ukagumujuragirika ubu hasigaye ko dushiraho urutonde rw'abazohabwa izo mfashanyo canke bazorihigwa ibyo byose kandi tuzurabira ku bindi bihugu byamaze gutangura ubu buryo nk'ibura ya canke muri Amerika
system interamerican pour voir effectivement comment rendre la justice plus proche des justiciables mais surtout plus accessible.
Ubutwa da Sentare ya Afrika ije rwagateka kazina muntu aremeza ko hari imigwi myinshi y'abantu bifuza kwitura iyi sentare ariko bakabura uburyo. Maître Sylvain Auré aturuka mu gihugu cha Côte d'Ivoire amenyesha ko hari nabo iyo sentare yahurifasha kuko ari banabo nikora kandi kigega cyo kubafasha kitari bwajeho.
Oui, nous avons des cas devant la cour, c'est le lot quotidien de
Agira tego cyane barahari mbere n'ivyo twama tubiboneye n'amaso yacu. No mu bihugu tuvamo nuko mbe ndaretse ngayisumbuye hari abantu benshi no kwita bantu nikora atabujyo bafise bashima kwigumira muhira agateka kabo kagahonyangwa kubera ari bakene ivyo rero nivyo ico kigega kije gukosora kuko twifuza ko agateka kazina muntu kubahirizwa mu buryo bwose harimo no kuronka ubutungane bubereye n'ukuri dufise uburorero bwinshi kandi tweho twaratanguye gufasha abantu nkabo mu buryo bumwe canke ubundi naye ico kigega kitarebwajeho byumvikana ko kije hageze abazohabwa iyo mfashanyo nabo bizoba biboneka ko ari abantu abonikora kandi bifuza kwitura ubutungane
totalement démuni soit intelligente comme on le dit.
Komisiyo ya Afrika ijeje gateka kazina muntu yizeye ko ico kigega cyo gufasha abadafise uburyo bwo kwitura Sentare ya Afrika kizoba cyatanguye gukora imbere y'uko uno mwaka wa 2016 uhera. Igitigiri cy'amafaranga azoja muri ico kigega ntikiramenyekana gusa izo nzego za Afrika zijeje kubahiriza agateka kazina muntu zivuga ko ubumwe bwa Afrika aribwo buzokwegeranya ayo mafaranga buyakura mu mfashanyo canke kuyasanzwe agenewe gufasha abatishoboye. Pierre Clavier inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Margarete Barankitse umuyobozi w'ikigo Maison Shalom kita ku mfubyi n'abana bahuye n'ibibazo bishingiye ku ntambara arasaba umuryango w'abibumbye gufata iya mbere mu gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Barankitse yatumiwe I New York ahateraniye inama ya 71 rusange y'umuryango w'abibumbye gutanga ishusho y'isi yifuza mu mwaka wa 2030. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema uri New York.
Bari bantumiye rero ari kubera naronse kagashimwe ka Aurora Prize ngo ntange ubutumwa bari basavye ati mbega wewe wifuza kwisi yomera gute mu 2030. Narivise rero icyo ndabivuga ko guko ubutumwa bwa Maison Shalom bwari n'ubutumwa bw'uko twibwe twashaka ko atamwana n'umwe yosubira kubura ababyeyi kubera ingwano atamwana n'umwe yotegerezwa kwicwa n'inzara hari abandi bariko baricwa nuko bafunguye byinshi. Nari mfise rero ubutumwa bwo kuvuga ese abantu bo kwibuka ko twese tugize umuryango umwe mu muryango rero no kuvuga ko habaye ingwano ahantu ugenda ukwamira nashaka rero nibwo butumwa narinzanye icivugo cy'urukundo
yaba wowe ndetse n'izindi mirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu zirimo nka Pierre Claver Mbonima nawe yagiye abona ibihembo bitandukanye. Ubutegetsi bw'i Bujumbura bukunze kuvuga ko ibyo bihembo mu bihabwa n'ibihugu bigamije guteza umutekano muke mu gihugu ndetse wowe ubwawe bakavuga ko wanagumuye abana kujya mu mihanda barangize icyo bivuga
jewe byamabinsetsa ubwa mbere ho nagira ngo nibutse abo bategetsi b'i Bujumbura ko harimo abo nareze ko
na igihe bari bagowe atanumwe ari karabaramira jewe nahagurutse ubwiwanje nkabakingira jewe nahagurutse ubwiwanje nkabasanga mu ishamba iyo bari nibibuka igihe baba bari mu ishamba bagwaye malaria umuntu arembye ko bamunzanira mu gisuru ko ntavuga ngo urumwicanye ko namuvura none ko bibagira ko mezo shalom icayihagurukanye ari urukundo ari guharira ari kugira ikigongo ubu none ko yari yaranshimiye wenyine nkuru nziza yarahagaze kuri stade arama ibishimwe ubushimwe bubiri bwose aranyita n'umubyeyi umubyeyi w'igihugu arama na passport diplomatique none ubu agarutse kuvuga ko wa muntu yari yise umubyeyi ubusigaye ndumwicanye
igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo iyo huye n'abayobozi batandukanye hirya no hino aho ugenda ejo bundi nakubonye wabonanye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango wa Ubumwe Samantha Power ubona umuti w'ikibazo cy'u Burundi wava hehe
nuko bimenye ubwa mbere umuti w'abarundi n'uw'u Burundi uzotangura kuvukira mu mitima y'abarundi abanyumva b'abarundi bamenye ko ari kibazo gihanze ubwa mbere abarundi tuhaguruke rero twese abarundi ubwabo umuti nyamukuru inama mpuzamakungu niyifuse umuti wa mbere kubera iki nawo kukubera mu masezerano y'ibihugu iyo abategetsi b'igihugu batagishobora gukingira abanyagihugu igihugu mpuzamakungu biheza bigahaguruka bikavuga ati ko bariya byabananiye reka tubashire iruhande dukingira abanyagihugu
turagushimye cyane kanyu hayirati
murakoze cyane Edi
komeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi hafi gusoza ibiganiro byacu mbere yako dusezeranaho ariko mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana abahe incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze Genia abajejwe gutabara bariko bararondera mu mazi yo kunkengera y'ibahari Mediterane ku ruhande rwa Misiri havugwa ko ubwato bwari butwaye impunzi n'abimukira 63 bwibiye kuri uyu munsi wa gatatu Mushikiranganje wa magara y'abantu muri Misiri yatangaje ko abantu bashika 29 bamaze kumenyekana ko bafuye mu gihe abandi 150 bamaze kurokorwa hano muri Amerika bigaragambya batanye mu mitwe n'abapolisi barabuzana urujyanuruza mu mabarabara mu gisagara cya Charlotte ni muri leta ya Carolina muri ambabariya ya ruguru muri leta z'umwe za Amerika inyuma yaho umupolisi w'umwirabure yiciye umwirabure nkawe ejo ku munsi wa kabiri abantu bashika 20 bari mu bapolisi 12 nibo bamaze gukomereka muri iyo myigaragambyo uwo mwirabure yishwe azwi ku izina rya Kate Lamont Scott Muri Amerika kandi abakandida Donald Trump na Hillary Clinton bariko bahiganirwa umwanya w'umukuru w'igihugu baracyafise ibyo badahuriza ko ku bibazo byo kongereza umushahara ku banyagihugu babayeho ubuzima busanzwe mu bisagara byo mu gihugu hagati Donald Trump yabwiye abanyagihugu muri leta ya Carolina ya ruguru ejo kuwa kabiri ko mu gihe yotorwa azokubaka ibisagara bigwiriyemo abirabure bisa n'ivya charge Hillary Clinton nawe avuga ko mu gihe yotorwa azoshira ibice 10% by'amafaranga leta ikoresha mu banyagihugu bakenye aho abashika 20% bamaze imyaka 30 mu bukene burenze urugero naho abategetsi ba Turukiya barabandanya gufata abayoboke b'umunyedini Fethullah Gulen yagirizwa ko ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi mu gihe abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bamaze gufatwa imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi naho ikaba yatanguye guserura makenga ifise kuri iyo nyifato ya leta ya Turukiya
urakoze Aloyse Bigirimana nshuti mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije tuboneho akanya ko gushimira engineer Nelson Ropes wadufashije ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro amakuru mwagejweho na Aloyse Bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi tubashimiye rero mwese ko mwateza amatwi tubifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu radio y'ijwi rya Amerika Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.